Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi abanyururu barenga 200 barekuwe kuri uno wa gatanu n'itegeko rya Minisitiri w'Ubutabera. Uyu ni Godonce Nasagarare wungirije Minisitiri w'Ubutabera w'u Burundi. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2021 abantu barenga 300 bazimiriye mu nyanja bashakaga kwambuka bajya ku mugabane w'u Burayi. Ba president Vladimir Putine w'u Burusiya na Volodymyr Zelensky wa Ukraine bazajya mu nama y'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 mu kwezi kwa 11 gutaha. Naho muri Repubulika ya Centrafrica umutwe witwaje intwaro wa CPC Coalition des Patriotes pour le Changement wagabye igitero ku nkambi ya gisirikare mu mujyi wa Bakuma mu majyepfo y'igihugu. Mube hafi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma yako kaziki. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abakuru b'ibihugu by'u Burusiya Vladimir Putin na Ukraine Volodymyr Zelensky bombi bazajya mu nama y'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bita G20 mu kwezi kwa 11 gutaha. Ni inkuru tugezwaho na Eugenie Mukankusi.
Inama izabera mu mujyi wa Bali mu gihugu cya Indonesia. U Burusiya bwa perezida Vladimir Putin bwo buri mu bihugu bigize G20, ariko perezida Joko Widodo uzakira inama yatumiye na perezida Volodymyr Zelensky nubwo Ukraine itari muri G20. Yabitangaje mu ijambo yavugiye kuri televiziyo ya leta y'igihugu cye. Perezida Widodo yasobanuye ko yavuganye kuri telefone na bagenzi be bombi Putin na Zelensky muri iki cyumweru abasaba kurangiza intambara vuba binyuze mu mishyikirano. Ntiyavuze niba azabahuza ku ruhande rw'inama yo mu kwezi kwa 11, ariko yatangaje ko Indonesia yiteguye gutanga umusanzu wo gushaka amahoro hagati y'u Burusiya na Ukraine. Umukuru w'igihugu cya Indonesia yongeyeho ko yatumiye abayobozi b'u Burusiya na Ukraine kubera ko intambara irimo ingaruka mbi zikomeye ku bukungu bw'isi yose, kandi ari G20 ifite inshingano zo kubuzahura.
Loni yatangaje ko abantu barenga 300 barohamye barazimira mu nyanja bashaka kwambuka bajya ku mugabane w'u Burayi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2021. Iyi nkuru murayigezwaho na Frederic Nkundikije.
Abanyafurika ibihumbi bama bafashe ingendo zibatwara mu bihugu vya Buraya zishobora kubamwo impanuka kila mwaka. Akenshi bajabuka ubugaragwa bwa Sahara bakaja ku nkengera z'ibahari ziri mu bihugu vyo mu buraruko bwa Afrika, aho baca bakoresha ubwato buto buto bagiye kurondera ubuzima bwiza mu bihugu vya Buraya. Mu mwaka uheze HCR yatangaje ko abantu 377 aribo bahasize ubuzima. Igitigiri ciyongeye inshuro zibiri ku gitigiri c'abantu basize ubuzima bwabo muri urwo rugendo mu mwaka w'2022. Ico gitigiri ntikirimwo abantu bashobora kuba bapfuye igihe bariko bajabuka ubugaragwa bwa Sahara canke abantu baguye mu bibanza abantu bari mu rudandazwa rwo kujabukisha abandi mu bihugu vya Buraya babafungiramwo kandi bakorera amarorerwa arimwo gufata abakenyezi ku nguvu.
Frederic Nkundikije, buretse kugenda noneho ahubwo tubwire n'iyi nkuru yo mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica, aho abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro witwa CPC Coalition des Patriotes pour le Changement mu Gifaransa, Patriots for Change mu Cyongereza, uyu munsi mu gitondo bateye inkambi ya gisirikare iri mu mujyi wa Bukuma. Frederic Rukomeza.
Ayo makuru yatangajwe na leta avuga ko abasirikare 6 bahasize ubuzima. Ico gitero cemejwe kandi n'umukuru w'ibitaro biri mu gisagara ca Bangassou gihana urubibi n'igisagara ca Bakuma. Igihugu ca Repubulika Centrafrica gitunze ubutare bwinshi, kimaze imyaka itari mike mu ruhagarara n'ubwicanyi kuvaho urunani rw'abagwanyi b'abayisilamu rwitwa Seleka yokuriye Perezida François Bozize umwaka w'2013 hagaca haduka abagwanyi b'abakristo bama batanye mu mitwe n'uri murwi w'abayisilamu. Muri imyaka iheze abasirikare ba Centrafrica bafatanije n'inteko za ONU zijeje kubungabunga umutekano ingabo z'u Rusiya hamwe n'ingabo z'u Rwanda barabandanya gutana mu mitwe n'abarwanyi bo mu runani CPC bariko bagerageza gutembagaza intwaro ya Perezida Faustin Archange Touadera yatowe mu mwaka w'2020. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirega imirwi yose itana mu mitwe ko yama yagaraguye abanyagihugu yafashe abakenyezi ku nguvu kandi ikoresha abana nk'abagwanyi muri iyo ntambara.
Frederic Nkundikije turacyari kumwe noneho tujye muri Kenya. Basezeye bwa nyuma kuri President Mwai Kibaki wayoboye igihugu mbere ya President Uhuru Kenyatta. Hari mu gitambo cya misa cyitabiriwe n'abategetsi batari bake baturutse mu bihugu bitandukanye uyu munsi kuwa gatanu. Iyi nkuru nyine nayo ni Frederic Nkundikije.
Kibaki yitabye Imana ku munsi wa gatanu heze yarashimagijwe cyane n'abategetsi b'igihugu cya Kenya batwara muri iki gihe bavuga ko yari intwari. Yitabye umuremyi afite imyaka 90. Perezida wa Kenya wa Afurika y'Epfo hamwe n'uwa Sudani y'Epfo bari mu banyiricyubahiro bitabye ibikorwa byo kumusezera. Abanyakenya amajana n'amajana bari batunze ku mpande z'amabarabara baraba imodoka za gisirikare ziherekeje ikiziga ciwe ku kibanza cy'igihugu cy'inkino aho abandi banyagihugu isinzi bari bakoraniye kuva mu gitondo cya kare. Kibaki azoshingurwa ejo ku munsi wa gatandatu mu ntara yiwe y'amavukiro hagati mu gihugu cya Kenya.
Ayo rero yari amakuru amwe yavugwa hirya no hino ku isi. Dushimire Eugenie Mukankusi na Frederic Nkundikije bayatugejejeho. Maze mbibutse inshuti zacu ko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo rero ni mujye no kuri internet waishatu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook voa radio yacu, naho murakurikira aya makuru uko turimo tuyabagezaho ndetse mu kanya gato cyane nayo mu biyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Abanyururu 2026 uyu munsi barekuwe uyu munsi ryo kuwa gatanu barekurwa n'itegeko rya ministri w'ubutabera. Inkuru irambuye tuyibaze Desire Hatungimana.
Ku ibohero rikuru rya Mpimba kuri wa gatanu muri quartier ya Musaga mu gisagara cya Bujumbura niho haba ibirori byo kurekura abanyururu 2026 muri 574 bazorekurwa mu gihugu cyose. Aba bakaba bacyagwa 1632 bari bashikirijwe igisata kibijejwe mu bushikiranganji bw'ubutungane kugira barabe abakwije ibisabwa hanyuma baheze bari kugwe. Umwunganirizi w'umushikiranganji w'ubutungane Godance Nasasagare yarahagarariye icyo gikorwa mu kibanza cy'umushikiranganji aramenyesha ibyo bafatiye ko kugira abo banyororo bari kugwe.
Ingingo y'ijana na 129 igitabo cy'amategeko mpanabyaha ivuga ko igihe bamaze icyakane cy'umunyororo baciriwe ariko igihe bamaze mu munyororo ikaba kirenza amezi atatu. Ingingo y'ijana na 33 y'icyo gitabo nyene ivuga ko abahaniwe icyaha ntibashobora kurekurwa by'agateganyo batabanje kuriha ibyononekaye kubera icyo cyaha. Basabwa kandi ko umufungwa aba ari umuntu yigenza neza mu ibonero.
Waserukiye abarekuwe arashima kubona bacaguwe mu bandi benshi barindiriye umunsi nk'uwo. Asaba bagenziwe kuzoshira mu ngiro ivyo bigiye mu munyororo muri kino gihe bagiye gusubira mu zabo.
Jewe n'ukuri ijambo nayo mfise cyane kwikorwa cy'uno munsi kwari gushima kuko aba bose bagiye bumva babahamagara bamwe bamwe ntibari bizi ko barimo. Ni ukuvuga rero dukomere amashimana cyane cyane iyo yabikoze kugira twese dushe ngahantu. Ni ukuvuga ngahanywo benshi baguma baraba hariya ku irembo mbega washa ijambo rihera kuvugwa ryari kugira ndengane ngaho ayo benshi bemera ko barekuwe ariko barenganye idarapo kuko ngati bacari mu butungane ahubwo woba ntiburahera mu mutima. Umuntu aza guhera ubwoba ari uko ashariya ku ikaburimbi atanguye kuvuga ku gatelefone kiwe abwira abo muhira ati jewe burya sinkiri mu ibohero rikuru rya Mpimba.
Mu ishyirahamwe Rukristu gishinze kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwamuntu ACAT Burundi barashima iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'ubutungane. Basaba ariko ko n'abandi bafunzwe bakwije ibisabwa borekugwa n'abafungiwe imvo za politiki badasigaye inyuma. Augustin Nimubona ajejwe gushikiriza amakuru muri ACAT Burundi.
Kurekura abanyororo bujuje ibisabwa n'amategeko kare kunyarutsa kuburanisha imanza vyofasha cyane ko ubusho butarengerwa kandi bigafasha n'abafunzwe. Turasaba ko n'abanyarwanda bafungiwe imvo za politiki bujuje bisabwa n'ubutungane ko botezorirwa nabo bakarekurwa, kuko hari abejejwe canke abahejeje umunyororo baciwe n'amasentare ariko n'ubu bakivundiye mu busho.
Imbere y'uko abo barekuwe batahi wabo, Godanse na Sasagare yabatekereye impanuro anasaba abajejwe intwaro kubakira batabinuba.
Nimwashika muntana iwayu mubale neza n'abandi muzotanga ku mitumba, mushikire mu migambi y'iterambere abandi barimo, mwirinde gusubira mu byaha bituma mwogaruka muri kino kibanza. Turasabye kandi abagiye kubakira mu kibano ko bobikora mu buvukanyi no mu bugwaneza ntangere, kugira bafashanye kubaka igihugu no kurongerera iterambere ku neza y'igihugu no ku miryango yabo.
Muri akati Burundi basaba ubushikiranganje bw'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira abanyororo bose bakwije ibisabwa barekugwe. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko amabohero yose y'u Burundi uko ari 11 yategerezwa kwakira abantu barenga gato 400,000, ariko ubu arimwe barenga 13,000, bigatuma agateka k'abanyororo kabangamirwa. Muri akati Burundi bakabona ko bituruka kutitaho ibyo bashinzwe muri ubwo bushikiranganje. N'umwunganirizi w'umushikiranganje w'ubutungane aremeza ko hari abagifunzwe kubera amadosiye yabo yadindiye, agasaba bijejwe gukura amaboko mu mpuzu kugira ntihagire abagoma mu mabohero kandi hari hageze ko bari kugwa. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. Tugume mu Burundi aho leta yongereye ibiciro by'igitoro kuri lisansi, mazutu na peteroli. Hiyongereho amafaranga ari hagati ya 550 na 700 y'amarundi kuri litiro imwe. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, nawe uri Kigali mu Rwanda.
Mu kiringo cy'amezi atatu igiciro cy'igitoro kiduze inshuro zibiri, ivyatumye ciyongera amafaranga hafi 1,000 ku litiro imwe muri ico kiringo. Umushikiranganje w'ubutare n'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye, mu gusigura iryo duzwa ry'igitoro ryakozwe kuri uyu wa kane, yerekanye ko vyatumwe n'intambara iri hagati y'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine.
Kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngahi wacu, kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu, u Burundi urakorwa ko nihindagurirwa divyo biciro. Mu gisagara cha Bujumbura bishinzwe uku gukurikira: esansi amafaranga 3,250 y'amarundi ku litiro, mazutu amafaranga 3,450 y'amarundi ku litiro, peteroli amafaranga 3,150 y'amarundi ku litiro.
Iryo duzwa ry'igitoro risanze ubukene budasanzwe bwacu, ivyatumye habura imodoka zo kwiyunguruza maze ubuzima bugasana ubuhagarara mu gihugu. Ibi vyunyuwe kandi nihagarikwa ry'amapikipiki n'amakinga hagati mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Aba ni bamwe mu bakozi ba leta, abanyeshuri, abadandaza n'abandi basigura ko batagitonda neza ku mirimo yabo ya misi yose kubera kubura imodoka zibunguruza.
Nkaje mvuye ahantu yitwa Nyabugete ya mbere, ndoda nikirenge gushika ngaha ahandi hukenga hano ndarushe n'urubavu birasa.
Sinovuga ngo turarenze ho harembe umuntu yisiga, ariko twe turumye
kava ahuba ukagenda n'amaguru tukacha dushika ku ishuri ducerewe. Bwa mbere twategeza gushika 12:30 z'agatondo, ariko ubu kubera ibintu by'igitoro bake bavuga tuze dushika 12:30 uko cyangwa 10:30 ku bantu babakuru.
Rero mwigisha kare nahora nshika 6:45 musanga nasitse na 8:00, urumva kumwe nahora mpe mparamara isosiko mba nkiyaperipaye hamikini na tubyuka nijoro. Ubu unyu n'umuntu aragwara kubera fatiga bamera 11 n'iminota 30 z'agatondo, tukaca dutondera ya bisi mu gatondo tukaruhira gucegwa kati. Dufise abana baje ku ishuri tukuma duhagaze umutima, mbe umwana araje ku ishuri aragaruka, agaruka gute ata bisi boneka?
Ubuzima buragoye, abantu tuzakomoka gutaha n'ingorane hoho n'akambaro k'ibara, bamwe bamwe bo ifundo zizakumuza ku maguru. Urashobora kugira chance ukaronka imodoka ikutana muri vi, ariko gutaha n'ingorane. Urashobora guhiga bisi ukabura taxi yo niko kuko ku naho ndi hasenka me, ariko ubu ntanga kenzi mire
urumva twashitse nkaho kukazi sambiri tugasha tuvayo isahandi bininusi tugasha tuza tugatondera ya bisi kugira dutahe tugasha dushika muhira sambiri saa tatu umva ubuzima bwacu bwonyene burawangamira
ubwo bukene bw'igitoro bwaratumye nibiribwa byankenegwa hame nibindi bikoresho byo mu buzima bwa minsi yose biduga igiciro ishirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi abuko rirasaba ko naho igiciro cy'igitoro cadugijwe coca kiboneka kugira ngo ubuzima ntibugume buzimba. Pierre Nduwayo atwara abuko yatubiye ko abadandaza bibiribwa ari bo boba abambere boronswa igitoro
kuko ibiciro aho bigeze byarengeje urugero kugerekeye igitoro ikigikwiye gukorwa nuko habwa barya bajejwe kunguruza abantu n'ibintu bafise imiduga abamabisi canke ama mayasi hamwe nabije biduga bimene binini bizana ibintu byifungurwa ibyo ufasha kugira ngo abantu benshi bashobore kwiyunguruza hanyuma nibidandazwa bidushikire bitazibye cyane uko by'inyungu rusange n'ibyo byari bikwiye guhabwa priorite hanyuma abandi nk'abafise imodoka yabonye ne bakaronka mugabo abo bafise bunguruza abantu benshi bamaze kuronka
n'abanyagihugu bagezaho bifuza ko igitoro co duga igiciro ariko kikaboneka. Umwe muri bo yavuze ati n'inyama irazimvye ariko umuntu aramenya ryari akwiye kuyisoma kayijya kiduga igiciro ariko kihari. Ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka burahumuriza ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke congere gikwiragizwe mu gihugu. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aremeza ko na leta imaze kubona ko ubukene bw'igitoro buhagarika amaraso y'igihugu ubutunzi ntibusubire kwisononora. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkuko mubizi mu biganiro tubategurira buri cyumweru harimo icyitwa agasaro kaburaga. None se Venuston Nshimiyimana uduhishi iki ejo bundi ku cyumweru?
Tuzagiharira umwana w'umukobwa wari umaze imyaka 30 atandukanye n'ababyeyi be yitwa Anita Uwamahoro akomoka mu cyahoze ari komini Cyumba muri prefecture ya Byumba ya kera yari mu nkambi ya Nyacyonga yarimo akahava ajya ahitwa hariya Kabuga ari naho yavuye ajya mu Bufaransa mu mwaka wa 2010 niho musaza we witwa Jean Claude Umugisha yaje tagiye kumushaka ariko yaje no kwizwi by'Amerika mu cyumweru gishize amaze imyaka 12 amushaka natwe turamushaka twamushatse gusa iminsi 3 turamubona.
Nguko rero ku cyumweru ntimuzacikwe n'iyo nkuru ya Anita nimukanye mu kiganiro rero cya agasaro kaburaga gitangira saa 10 buri cyumweru. Nyuma y'imyaka 2 abacitse ku 10 mu mbabarire nyuma y'imyaka 2 abacitse ku 10 mu Rwanda batibuka uko bisanzwe abashinzwe kubakurikirana baragaragaza ko ihungabana ryiyongereye. Asumta Kaboyi adufite inkuru irambuye.
Mu gihe ibikorwa byo kwibuka byongeye kubaho nyuma y'imyaka 2 bidakorwa kubera icyorezo cya COVID-19, abacitse ku icumu bagaragaza ko iyi myaka 2 yari ishize kwibuka bidakorwa yabahungabanije mu buryo bukomeye. Gusa bakumvikanisha ko uyu mwaka bagize amahirwe yo kongera guhurira hamwe bakibuka babo. Murekatete Françoise Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ukorera mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo agaragaza ko akurikije uko abona abacitse ku icumu muri bibiye asanga imyaka 2 yari ishize batibuka yarabashegeshe.
Abacitse ku icumu bakunda bakumbura tuvuge mu guhera mu kwa kane kugeza iminsi 100 mu kwa karindwi. Navuga ngo biriya bihe nubwo harabagaragaza ko bibagoye ukabona barahungabanye kurusha akaba ariho bigaragarira amaso y'abandi bantu, ariko ni ibihe bakunda baha icyubahiro babo bonana n'imiryango y'abantu bagiye basigara batari baturanye umunsi ku wundi. Ni ibihe bari bakeneye ubuhamya butandukanye bwabo twagiye tuganira batwerekaga ko ari ibihe bitaboruhiye kuba COVID yaratumye badasubira ku nzibutso icyarimwe ngo habe iriya minsi iriya mihango yo kwibuka.
Mu kiganiro ijwi rya Amerika ryagiranye na bamwe mu bacitse ku icumu bo muri ako karere bagaragaje ko ibihe bya COVID-19 bitaborohereje kwibuka byabasubije inyuma cyane mu buryo bw'imitekerereze.
Mu myaka ibiri turangije tutibuka kandi n'ikibazo cya COVID gihagarika ibintu byose, ariko nkanjye ku ruhande rwanjye byari bimbabaje binambangamiye kuba ntabonye uburyo duhura nk'uko n'ubundi duhura muri uku kwezi ngo twongere dusubire n'abacu icyubahiro. Muri 2020 nagize ikibazo cy'ihungabana,
mba ngiye nyine nta wundi muntu ndi incike, nta wundi muntu mfite undi hafi.
Nubwo imyaka ibiri itaboroheye ariko bacitse ku icumu batangaza ko bongeye kwishimira kwegerana bibuka babo kuri iyi nshuro.
Ndabumva nishimye kuko tuba twongeye guhereza abacu icyubahiro batigeze babona, kandi tukongera tugafata umwanya wo kubibuka umuntu atari wenyine, kugira abantu badusindagiza nyine mu kabando ka buri munsi batuba hafi. Ugize ikibazo baraza bakamwegera, n'abaturanyi bacu nabo bakatwegera.
Madamu Rekatete usanzwe akorera umuryango Avega wita ku bapfakazi ba Jenoside avuga ko muri Kamonyi bashatse abantu begereye imiryango ifite ikibazo cy'ihungabana bakababashinga bakababa hafi.
Karere ka Kamonyi twagize igitekerezo cyo kutugira gahunda y'abantu twita utubando, akabanda akaba ari wa muntu ukora umurimo umeze nka marayika murinzi, tukajya ku muntu runaka tuzi ko urugo rwe tukajyayo bakamuganiriza bakamubwira bati ya minsi itagikorohera ikunze kukuzahaza ntabwo uri wenyine, ntuzongere kwikingirana mu nzu. Bagasakara nk'inzu yari ifite ikibazo.
Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko imibare yagaragaye muri iki gihe cyo kwibuka yabahuye n'ihungabana bagera ku 200,000 babonywe mu turere 28 twamaze kuyegeranya. RBC ikagaragaza ko iri hungabana ryagabanutse kuko abantu bongeye kubona uburyo bwo kwibuka babo bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka ibiri ishize. Ubushakashatsi bwakozwe n'iki kigo mu mwaka w'ibihumbi 2018 bwagaragaje ko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagera kuri 35% bafite ikibazo cy'ihungabana. Ubushakashatsi bukagaragaza ko umunyarwanda umwe muri batanu aba afite uburwayi bumwe bwo mu mutwe cyangwa bwinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, nyuma yo koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abakora imirimo yo gutembereza abakerarugendo mu karere ka Rubavu mu Rwanda ni mu Burasirazuba bavuga ko bagifite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19. Ni mu nkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa.
Tangwa umunani gutyo nyine bitego n'uko twavugana n'ano ndi ukuru ko hangana.
Turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bwana Stefano Mushimimana n'umutekinisi uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya Tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mushimimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo. Ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe. Bwana Rashid Nzeyimana ni umusare. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, uyutembereza abakerarugendo mu kiyaga cya Kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo.
Ngereranyije igihe cya COVID kuriya yari ikarishye, ntago twabonaga abamukerarugendo cyane. Ibintu byinshi byari bifunze. Abantu nago bisanzuraga, imyidagaduro yari ifunze, ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi, abantu batangiye kwisanzura. Hano plage abantu basigaye baza bakoga, bakaza ari benshi bagasura u Rwanda, tugatembera mu kiyaga cya Kivu.
Ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na Bwana Stefano Mushimimana. Uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko kubera kererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje umurimo amaze imyaka 10 twamusanze ku Gisenyi.
Nuvuga ngo waje mu muhengeri guhita bugira ute ubwo urasaza bwasaza bakirute bakamamagara.
Mugihe cya COVID se byari bimeze bite?
Mugihe cya COVID kabisa ubwo kari karahagaze.
Gutya kabisa ni bwo se kabisa ubundi kumva rimbye.
Nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku Gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge, ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge. Umusare Nzeyimana arasobanura.
Ko mu bwato dushyiramo space, ugomba kwambara agapfukamunwa, tuba dufite sanitizer, turakirinda COVID kugeza igihe bazarekura bavuga uti COVID twarayitsinze, noneho mwemerewe byose.
Ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo, umuntu yavuga ko cyavuyeho.
Yego, ubwigunge bwavuyeho pe. Nubwo tutari twagitsindanye neza nyine, dusigaye duhura n'abanyamahanga, duhura n'abanyakigali, duhura n'abanyamusanze, ngeri nyinshi zitandukanye. Baraza bakenjoyinga, tukabereka ibyo dufite, bakishima cyane.
Ku rundi ruhande, aya mazi y'ikiyaga cya Kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo ubukerarugendo. Ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura. Madame Godanse Dushimimana n'umwarimu kazi wigisha ku Gisenyi komuka mu kirwa cya Bugarura mu karere ka Rutsiro.
Ntabwo nayajyamo, rimwe na rimwe ajya ntera igikomere. Amazi yantwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga, barazitse. Umwe agiye koga, undi yagiye kuroba, umwe azikira hano Gisenyi, undi azikirira hirya iwacu i Bugarura. Musaza wanjye apfuye mu kwa 12/23. Umugabo wanjye apfa kuri 2021/2021. Ntekereza ibintu byinshi cyane, numva umutima sinzi ukuntu mbaye, numva ngifite agahinda kenshi.
Muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi. Abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mbere byari byiza cyane, twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira, ariko ubu ngubu hakorana yaziye ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye. Ibintu byabaye bibi mbese.
Mbere abana baga nacyura na bitanu, ariko ubu ngubu kubera COVID ibi bintu turabitwara muri Kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo. N'abacuruzi nabo bakaba bari kurirako, nabo bahomba ntacyo babonamo.
Bamwe mu bafite amahoteli ku Gisenyi batemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya COVID-19 cyarabakomye mu nkokora cyane. Bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo COVID-19. Amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegishwe n'icyorezo cya COVID-19. Amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize 2021 yiyongereyeho 25%, yavuye kuri $131 million z'amadolari y'Abanyamerika agera kuri $161 million z'amadolari. Ni mu gihe mbere y'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwinjizaga byibura $400 million. Ni mu gihe kandi Leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura. Ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo $100 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga $100 million mu mafaranga y'amanyarwanda. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru ya siporo n'imikino, duha umwanya mugenzi wacu Jean Claude Munyandi ndatubwire uko bizaba byifashe muri izi mpera z'icyumweru.
Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Mu mpera z'iki cyumweru imikino igeze ku munsi wayo 25. Uyu munsi kwa gatanu habaye imikino ibiri. Kuri stade y'i Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yatsinze Gasogi United ibitego bibiri kuri kimwe. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino ine. Ikipe ya Marine FC izahura na Musanze FC kuri stade Umuganda i Rubavu. Gicumbi FC izahura na Etincelles FC kuri stade Gicumbi. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport izahura na Gorilla FC. Naho Police FC kazakina na Rayon Sport kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ejo ndi ku cyumweru hazaba umukino umwe ukazahuza APR FC na Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino umwe usigaye w'uyu munsi wa 25 w'imikino uzaba kwa mbere y'icyumweru gitaha, uzahuza ikipe ya Rutsiro FC na Kiyovu Sport kuri stade Umuganda i Rubavu. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya APR FC ni iri ku mwanya wa mbere ikagira amanota 58 mu mikino 24, naho ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma tukahasanga ikipe ya Gicumbi FC ifite amanota 16. Tunyarukiye mu mikino y'intoki basketball, ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu REG Basketball Club yamaze kwinjira mu mwiherero wo kwitegura imikino ya kamarampaka mu irushanwa rya Basketball Africa League izabera hano mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Abakinnyi bayo 12 bacumbikiye muri hoteli Onomo mu Kiyovu, bayowe n'umutoza wabo mushya Robert John Park ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rwego rwo kugira ngo ishobore gushyira imbaraga zayo zose muri iyi mikino ya nyuma ya BAL, REG Basketball Club yafashe umwanzuro wo gusezera muri shampiyona y'igihugu y'uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda rero urakoze ni nawe udushoreje aya makuru ariko rero nshuti mbibutse yuko atari sport gusa muri wikende mugezweho ahubwo hari n'agasaro kaburaga ntimuzacikwe rero ni nkuru y'umwari Anita Uwamahoro mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru saa kumi. Mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi mugire wikende nziza murakarama.